Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kabiri itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atatubereye akaranga, nibabimenya bisubire, umugambi w'FDD ni wawo nyene. Wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro
ayo masezerano yarusha nyene bariko barata kucavu ndabarahiye atabayo naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarambavuye cyaragize gute yataba amasezerano yarusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za gutenderira ukore n'ahandi.
Abo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD na Agatongwasa ayobora ururani Amizero y'Abarundi ubwo bari mu bikorwa byo gusozera kwiyamamariza gutora ego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rw'umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twaye bateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Orian, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere kuri inkuru ku Burundi. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando amenyesha ko ababajwe kandi anegura igitero cyakorewe abanyagihugu bo ku mutumba Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki mu Burundi. Igitero cyabaye ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 26, abandi batari bake barakomereka. Mu itangazo ryasohowe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, iyo ntumwa idasanzwe ku izina rya ONU yarahugeje imiryango yabuze kandi yifuriza gukira abakomeretse. Iyo ntumwa idasanzwe imenyesha ko yababajwe n'ico gitero cyabaye mu bihe Burundi buri mu bihe bya politike bitoroshye, haba hariko haraba imyiyamamazo igamije kwemeza canke guhakana ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro. Kafando avuga ko ni yiyamirije ubwicanyi ubwo ari bwo bwose. Kafando agasaba imirwi yose y'Abarundi gutorera inyishu ku bibatandukanya mu nzira y'amahoro kandi bakirinda gusotorana canke ico cyose cyotuma haseseka amaraso. Iyo ntumwa ya ONU isaba abategetsi b'u Burundi kurondera umuco ku vyabaye kandi ababikoze bakarengutswa imbere y'ubutungane. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko ikiza gishasha cy'ingwara ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kwica abantu 19. Ejo ku munsi wa mbere OMS yamenyesheje kandi ko igitigiri cy'abantu 39 bamaze kumenyekana ko banduye iyo ngwara mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Equateur. Mu bamaze kuyandura harimwo n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi batatu. Ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu bwifatanije na OMS bariko baragerageza kumenya abantu bahuye nabo banduye kugira bashobore kubacandaga hakoreshejwe umuti ukiriko urageragezwa. OMS ivuga ko urucanco rwitwa RVSV Zebove rumaze kugeragezwa ku bantu 1,000,000 buraya muri Afrika no muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi basanze atangaruka mbi rufise ku magara y'abantu. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Melania Trump, umutambukanyi wa Perezida Donald Trump, yarinjiye ibitaro ejo ku munsi wa mbere abagwa ifyigo kandi agiye kumara indwi yose mu bitaro. Ibyo byashikirijwe n'ibiro bya Perezida White House ejo ku munsi wa mbere. Umuvugizi w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ibikorwa byo kumubaga byagenze neza atangorane zabaye. Melania Trump w'imyaka 48 y'amavuko agwariye mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed ni mu gisagara cya Bethesda muri leta ya Maryland mu micungararo ya Washington DC. Ugutana mu mitwe hagati y'abanyepalestina n'igipolisi cya Israel kwahitanye abanyepalestina 52, amajana n'amajana barakomereka. Aho hari mu myiyerekano abanyepalestina bariko baragira yo kwiyamiriza ibirori byari ko bibera i Yerusalemu ku mutaga w'ejo ku wa mbere, aho Amerika yuguruye icese ibiro byayo bya ambasade bishasha muri Israel. Uyo munsi wari ugizwe n'ibirori ku ruhande rwa Israel na Amerika, ariko wabaye umunsi w'ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ruhande rwa Palestina kuva habaye intambara hagati y'izo mpande zibiri mu karere ka Gaza mu mwaka w'2014. Leta ya Palestina ikorera mu karere ka Cisjordania yagiriza Israel kuba yarakoze ubwo bwicanyi butagira izina muri ako karere ka Gaza. Kuri inkuru nyene, ibihugu byinshi bicuditse hamwe n'ibidacana uwaka na Leta Zunze za Amerika byaragize icyo bishikirije ku ngingo ya Leta Zunze za Amerika yo kugurura ambasade yayo i Yerusalemu ejo ku wa mbere, bivuga ko iyo ngingo ishobora kongereza intambara mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, Theresa May, yavuze ko atemeranya n'iyo ngingo yafashwe hataraba amasezerano y'amahoro muri ako karere. Perezida w'Ufaransa nawe yari yamirije iyo ngingo, aho abanyepalestina 52 bahasize ubuzima ku bw'iyo ngingo nyene, abandi biyamirije iyo ngingo n'abategetsi bo mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze ya Louise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaoni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya here mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi waraye wiyamamarije ubwa nyuma gutora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu gisagara cha Bujumbura. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe, akaba yavuze ko gutora ego ari kwikura ku bakoloni kandi ari gushimangira ubwigenge n'ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Vyinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza.
Kira bakoloni. Kiri ntwaro z'ivyaduka. Kira pedese.
Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko arasigura igituma bari muri uwo mugambwe bazotora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Yemeje ko umugambwe CNDD-FDD ari wo washize mu ngira amasezerano y'i Arusha. Akavuga ko uyu mugambwe icyo banga n'amasezerano y'amagaburanyama adashira imbere ineza y'abanyagihugu.
Abavuga yuko rero amasezerano ya Arusha atatubereye akaranga, nibabimenye bisubire. Umugambwe CNDD-FDD ni wowe nyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro, kuko abandi bobo amasezerano ya Arusha bayabonamwo amagaburanyama gusa. Nuno munsi mwagenda mubabaze ubabwiye amasezerano ya Arusha bumba kuja ku butegetsi udatowe, ugiye ku butegetsi nawe udatowe, imisi yose nta chamarira bene gihugu kuko nacho abara mutumye. Nico gituma twebwe umugambwe CNDD-FDD gutimba taza demokrasi twabishize imbere kugira ngo haze uburongozi burimwo abitorewe na bene gihugu.
Uyarongoye CNDD-FDD yavuze gutora oya ari gusubira inyuma mu gushaka guhika ibanza abakoloni. Ndayishimiye yavuze ko gutora ego ari gutora iterambere ry'igihugu.
Abakoloni bavuga ngo ntiharagera, intumwa zabo muri PDC nabo bakavuga ngo tora oya. Uvuze ngo oya uzobuvuze yuko umwene gihugu atagira gaciro mu Burundi, nawe wagateka kawuzo bukikuyeko. Uvuze oya uba wemeje kwazokwa mu butegetsi bw'ubwomekerano bumwe buva mu masezerano y'amomekerano. Oya nukutabona yuja niyuva ushaka kuzimuruka, rero tora ego. Ego ni ejo, ego ni heza. Savye abarundi bose bagashira ubwoba batore ego.
Agarutse kuri zimwe mu ngingo zahinyanywe mu bwirizwa shingiro rishashe, yemeje ko abo yisa batovyi batazosubira kuja muri leta.
Ni bwirizwa shingiro rishasha babarongozi babomekerano ntibazosubira kuronka ikibanza. Abarongozi babomekerano
niba abandi bagwanya leta bayirimwo kugira ngo haza barongozi baje gushira mu ngiro imigambi abenegihugu batoye ibwirizwa shingiro rishasha riraniha uburenganzira intwari zose inkerebutsi yuko bashobora kuja mu nzego zitunganya imigambi abenegihugu batoye mugabe intovyi abaza gutoba nta kibanza bafise
iyindi ngingo yagarutse ko niyo bafise ububira bubiri badashobora kurongora inzego nkuru z'igihugu Ndayishimiye yavuze ko ivyo vyakozwe harabwe kahise kuko be nabo bantu bahemukiye igihugu
inzego nkuru z'igihugu ni ngombwa ko zitwagwa n'umurundi adatambikije adafisi udutima tubiri
umugambwe CNDD-FDD warangije igikorwa cyo kwiyamamaza gutora ibwirizwa shingiro ririnyanywe mu gisagara cha Bujumbura mu gihe yari yitezwe ko umukuru w'igihugu hashika akanashikiriza ijambo Perezida Nkurunziza ntiyashitse umunyamabanga mukuru w'umugambwe akaba yavuze ko umukuru w'igihugu yafatiriwe n'ayandi mabanga igikorwa cyo kwiyamamariza itora ry'ibwirizwa shingiro rinyanyuye cyarangiye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 14 kwezi kwa gatanu 2018 ni mu gihe cyari cyatanguye ku igenekerezo rya mbere kwezi kwa gatanu 2018 amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyanyanywe mu bwirizwa shingiro akazoba ku munsi wa kane ni kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru tukivuga kuri referendum mu Burundi urunani rw'amizero y'abarundi ejo ku munsi wa mbere rwarasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza gutora oya mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
igihe cy'isa 8 minota 25 zo kumuhingamo niyo mushinga amateka gatogwa sarongo runana amizero y'abarundi yashika ku musozi wa Zege wahanamye igisagara cha Gitega yaherekeje juna abandi banyepolitike basangira urugamba rwo kwigisha gutora oya mu matora y'ibwirizwa shingiro ateganijwe kuba kuri no wa kane w'indwi muri abo twovuga nka Evariste Ngayimpenda yahoze ari ndongozi mugambwe Prona Leon Sengunda Kumana icegera cy'umukuru mugambwe Frodebu nabandi ku musozi wa Zege basanganiwe n'abanywanyi babo baturutse mu mpande zose z'u Burundi aho nimbwe bari bamaze kurangiza urugendo rw'ibirometero indwi bavyina indirimbo zo gutora oya ugo rugendo rwabakuye muri karitsi ya Magarama aho bita kuri Place baca mu gisagara hagati batera baduga ku musozi wa Zege ahavugiwe amajambo bamaje gufata umwanya w'umunota umwe wo kwibuka abarundi b'inzira karengane bishwe mu Cibitoki no muri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo
abo rero baraye basezeye iyisi batabishaka abo mu ruhagarika nawo kuntega tubanze dufate umunota umwe tubibuke
agatogwasa yamenyesha kubwirizwa shingiro rigiye guhindurwa arijya bari ku butegetsi bamubwira ko yokwemera agaheza akava ku rubuga rw'intambara
turi mu biganiro Arusha si Arusha ni Dar es Salaam muranunga umukuru w'igihugu intumwa yiwe atwara CNDD-FDD uyu munsi Varisito ndayishimiye ikintu cy'ambere bansindagirira ko kwari kwemera amasezerano y'Arusha no kwemera ibwirizwa shingiro ryakomokako uyu munsi bigenze gute amasezerano kandi y'Arusha yaradufashije abarundi twari nubana ayo masezerano y'Arusha nyene bariko barata kucavu ndabarahiya tabayo naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarabavunye cyaragize gute ye kacabavunye umunwa ndabarahiye yataba amasezerano y'Arusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za mutenderira ukore n'ahandi ntibabeshi nta rugamba batsinze baraje kubwa amasezerano y'Arusha bagira imana kubera abarundi bashaka ngo ibintu ngo bihinduke abarundi barabaha amajwi baratwara
agatogwasa avuga ko kubona CNDD-FDD ikirashaka guhakana amasezerano y'Arusha bisa no kwibagira iyo bavuye Leon Sengenda Kumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu yagarutse ku bantu bakubagura bashaka gutora oya
abo bakuragura abantu bariko bavuga yuko iribwirizwa nshingiro ari ibitwotora oya barakwiye guhanwa kuko nabantu badasonera n'umukuru w'igihugu yabashitseho yababwiye ati harabazigisha oya hari nabazigisha ehko abo bose muri abakingira mu basoneri ariko twumva rero abantu byirirwa bagandagurwa nko kuri ko kuravugwa aho twavuye naho twagiye ko badashobora guhanwa mwebwe muri abahanisha oya gutora oya 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 bahari
umushinga amateka gatogwasa yamenyesha bari ngaho ko muri kino gihe icyutirwa taruguhindura ibwirizwa shingiro mu Burundi
ibibazo byari kuturaza ishinga nk'abarundi birahari kandi ni byinshi ubu bworo nibwo twari kugwanya ubukene uyu munsi uyoberwa gukorera umushahara uyoberwa udakorera umushahara twese turaganya ubukorera umushahara yabwirizwa kubona ko buri mwaka ari kintu cyongererako none nuto twiko yuko tufise nakaciro kamafaranga yacu kaguma gakoroka na wa mushahara na muntu akibumbwa n'umushahara ibyo nibyo twari kwiruka gutorera inyishu nitware kwiruka kurondera guhindura amabwirizwa shingiro ngo bikunde ngo twiyongere ibiringo akanovera k'indero mu mashuri kaguma gatituka none nimba uyu munsi mu Burundi atakanovera kahari mu ndero akaba atakazi kahari wa wundi ari kugira amahirwe yo kugenda muri Tanzania muri Kenya na hehe azogenda umutwe ugaragara ibyo byose nibyo bibazo twagomba kwicarira uyu munsi Burundi dusa naho twaciriye umukenyi n'amakungu ibyo nibyo twagomba kwicarira tukaraba ingene imigenderanire n'ambabanyi ibigenderanire n'amakungu yonagugwa mugabo ibyo menga ntawe menga ntibituraba ngo twirukire guhindura amabwirizwa shingiro
ivyo buri byo gusozera kwigisha gutorawe ya kurunani rw'amizero y'abarundi byari bicungerewe bikomeye n'igipolisi haba mu rugendo canke mu gihe c'amajambo yo kwiyamamaza nyezina igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815, ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 1770, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yita ku mpunzi HCR batanguye kuva kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze igikorwa cyo guharura impunzi z'Abanyekongo zifuza gusubira mu gihugu cyabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Minisiteri ishinzwe impunzi bwana Jean-Claude Rwahama yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu nkambi eshatu zicumbikiye impunzi z'Abanyekongo, inkambi ya Gihembe, Mugombwa na Kigeme, ariho hatangirijwe icyo gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gusubira iwabo. Bwana Rwahama avuga ko muri izo nkambi eshatu zatangiriwemo icyo gikorwa cyo kubarura impunzi z'Abanyekongo zifuza gusubira iwabo habarurwamo impunzi zigera ku 40, impunzi 9 gusa zo mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda arizo zonyine zagaragaje ubushake bwo kuba zasubira mu gihugu cyazo, gusa ngo zisaba ko byaba nyuma y'aho umutekano umaze kugaruka. Kandi rwamavuga ko izindi nkambi nk'iya Kiziba ari hamaze iminsi humvikana impunzi zisaba ko zasubizwa iwabo, ibikorwa byo kwandika bifuza gutaha bitangira kuri wa kabiri. Bwana Rwahama Jean-Claude yasobanuye gahunda ikurikiraho iyo impunzi zarangije kwerekana ko zifuza gusubira mu gihugu cyazo.
Igikurikiraho ni ugutegura uburyo bagomba gutaha, abashatse gutaha bashakirwa uburyo bagenda, ndavuga mu mamodoka, bashakirwa impamba, ibyo bakunze kwita repatriation package. Ibyo rero biba bisaba ko abantu babyitegura neza kugira ngo bafashe umuntu gutaha mu cyubahiro, gutaha mu buryo bwa ubereye cyangwa buboneye ikiremwa muntu. Ibyo rero urumva ko bisaba gutegurwa, gusa ntabwo bifata igihe kinini kandi binaterwa n'umubare abantu bifuza gutaha uko bangana, ariko umubare wose wose uwaba wifuza gutaha wese ntabwo yabuzwa gutaha n'uburenganzira.
Icyifuzo cyo kuba impunzi zasubira iwabo ku ikubitiro cyumvikanye ku mpunzi z'Abanyekongo baba mu nkambi ya Kiziba hari hagiye gushira amezi atatu badasiba kuvuga ko icyabagwa neza ari uko bahabwa uburenganzira bagasubira iwabo. Aba ni bamwe bari baherutse kuganira n'Ijwi rya Amerika.
turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Kongo kuko ndabona leta y'u Rwanda yatwanze
icyo dusaba mu byukuri nuko twataha tukavanga kuko nta mahoro dufite mu nkambi
leta y'u Rwanda ivuga ko impunzi zizaba zahisemo gutaha wabo zizafashwa gutaha ariko ikanasaba abazahitamo kuguma mu Rwanda kubahiriza amategeko u Rwanda rugenderaho
ntabona avuga rero ko ngo impunzi za kiziba zose wenda ngo tuzifate muri rusange zazamuye amajwi zivuga zirashaka gutaha ngira ngo icyo gikorwa ejo nigitangira tuzareba ababyifuza gutaha kandi n'ababyifuza gutaha nubwo ari uburenganzira bwabo tuzabagezaho amakuru tubabwira tuti dore aho mushaka gusubira uko hameze icyemezo mu gifata ariko byibura mufite amakuru iyo gahunda yabaho kidavuga gahunda yo gusubira iwabo cyangwa bazaba basigaye ibyo byose igihe tukibacumbikiye tugomba guhora iteka tubatoza kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu ntabwo dushobora gutunga abantu batubahiriza amategeko
iki gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha kirakorwa na leta y'u Rwanda ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kwikubitira iki gikorwa kirabera mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo gusa umuyobozi ushinzwe impunzi muri minisiteri ishinzwe iby'impunzi bwana Rwahama avuga ko hakiri kare ko impunzi zaturutse i Burundi zasubira iwabo ariko kubahitamo gutaha nawe atabibuzwa impunzi kandi zari zimaze iminsi zivuga ko zifite ikibazo cy'inzara nyuma yaho buri munzi yabwo amafaranga 5,700 buri kwezi bwana Rwahama kemeza ko muri uku kwezi kwa gatanu amafaranga ahabwa impunzi yiyongereye buri munzi kaba ihabwa amafaranga asaga 5,600 gato nubwo ayo mafaranga bigaragara ko ari make ugeranije n'ibyo impunzi zikenera Rwahama avuga ko imiryango isanzwe ifasha impunzi HCR ndetse na PAM bakora uko bashoboye kose n'imfashanyo yiyongere u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 80,000 ziri mu nkambi 5 mu gihugu hose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru tukiri mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere niho umuririmbyi w'umunyarwanda Kizito Mihigo yitavye Sentare mu rubanza yagirizwamo ibyaha byo kugerageza kugirira nabi ubutegetsi buriho muri iki gihe Kizito Mihigo yasabye umucamanza kumutandukanya na bagenzi biwe baburana ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagiri ubusa arabidushikiriza
Munkweto zibara ry'umutuku rifite akarango kana yiki kumweru n'amasogisi yereruka mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishapure y'umweru ku kuboko kw'iburyo acigatiye amadosiye yifashisha burana akarango ko kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku mufuka w'ishati ngo kuko umuhanzi Kizito Mihigo yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ajya kuburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bwo kugirana nawe ubutegetsi buriho yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Antoinette Mukamusoni ku isura mu mivugire n'igihagararo Kizito Mihigo arakomeye mugenzi we bareganwa Demo Jean Paul Dukuzumuremyi yagaragaye mu cyumba ntabwunganizi ni mu gihe umunyamakuru Cassien Ntamuhanga we yabuze mu rukiko byahise bikurura impaka ku baburanyi bombi Demo Dukuzumuremyi yasobanuriye urukiko ko impamvu atungani wari uko atishoboye umucamanza mubajije niba yaranditse asaba gushakirwa ubwunganizi yasubije ko kubera kumuzengurutsa mu magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu bitamworoheye kwandika asaba ubwunganizi Umucamanza yavuze ko afite inyandiko y'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa igaragaza ko umunyamakuru Ntamuhanga yatorotse gereza mu mpera za 2017 aha wijambo umuhanzi Kizito Mihigo yatangiye asuhuza inteko iburanisha ati mugira amahoro ati bimaze kuba nk'akamenyero ko muri uru rubanza hakunze kuvuka impamvu zo kudindiza urubanza zitanturutseho ati nagiye ngaragaza ko hagati yanjye nabo tureganwa nta sano rinini dufitanye ku buryo umwabuze batabuza abandi kuburana asaba ko ubutabera bwatandukanye imanza zabo kuko ngo uretse isano ritoya yemera bafitanye naho ubundi mu magambo ye ati n'imiburanire yacu si imwe naburanye nemera ibyaha bo bahakana ati mu bushishozi bw'urukiko rw'ikirenga nizeye mwongere musuzume niba umuntu udahari yatubuza kuburana kandi murebe dogira urubanza rugezeho uyu munsi ko ntatandukana nabo icyemezo mufatanda cyakira nkemere ntangingimira Maître Mukamusoni umwunganira yavuze ko bajuriye mu 2015 cyo kimwe n'abareganwa na Kizito Mihigo aravuga ko Ntamuhanga na Dukuzumuremyi batanga ubujurire aribo bari babifitemo inyungu bityo ko Dukuzumuremyi kuba atagaragaza impamvu zifatika atabonye ubwunganizi ibyo yabyirengera mu mvugo icamarenga kudahabwa ubutabera ku gihe yagize ati itariki y'urubanza tumaze igihe twarayisabye tuyibonye tuyinyotewe none turayibonye ati pas d'intérêt pas d'action ashaka gushimangira ko nta gaciro bareganwa na Kizito bahaye ubujurire bwabo bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha unashinja baregwa aravuga ko kugeza ubu butabera bw'u Rwanda butazirengero ry'umunyamakuru Ntamuhanga yisunze ingingo z'amategeko asabye ko ikirego cy'ubujurire bwe cyasibwe igihano yahawe n'urukiko rukuru kigahamwa uko kiri kuko atitabye nta mpamvu igaragara. Yavuze ko nta muhanga yiyimye amahirwe yo kubona ubutabera. Bwana Nkusa aravuga ko ari uburenganzira bwa Demobe dukuza umuremyi kubona ubwunganizi, aravuga ko yitabye bwa mbere bityo ko nta gutinza urubanza kugaragara. Ku cyo gutandukanya urubanza rw'abaregwa Kizito Kabura na wenyine nk'uko anyote ubutabera umushinjacyaha, yavuze ko n'uregwa ubwe yemera ko hari isano afitanye na bagenzi be. Yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera bitaba byiza kuzitandukanya kuko asanga hari isano nini bafitanye ku mikoranire y'ibyaha. Umucamanza yafashe iminota 30 mu mwiherereza yanzura ko ubujurire bwa nta muhanga bugomba gusibwa igihano kikaguma uko kiri. Yahaye kandi dukuza umuremyi igihe gisatira ukwezi kuba yabonye umwunganizi mu mategeko. Yanzuye ko urubanza rutagomba gutandukana kuko abaregwa bafitanye isano mu mikoranire y'ibyaha. Abaregwa bose batawe muri yombi mu kwa kane 2014. Bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho birimo guhitana Perezida Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. N'ibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga navuga ko bagombye kuba babihanishwa ku gihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito Mihigo gufungwa imyaka 10 kuko ngo atananije ubutabera. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumba ati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha anabisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko be mu rubanza bavuga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga we na mugenzi we Demobe dukuza umuremyi bo baburanye bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano babyemejwe n'ingoyi bariho. Ku munsi wa nyuma bakatirwa bwana Ntamuhanga watorotse ubutabera ku rukiko rukuru mbere yo kurizwa imodoka asubira muri gereza yabwiye itangazamakuru ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître. Nta joro ridacya mu mvugo igenekereje ya Kinyarwanda. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ridacana waka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryashinzwe n'abahoza ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi kitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko ahamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Iburanisha ritahari riri ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Tugiye kubashikiriza rimwe mu jambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 16 barishwe mu gitero cabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero Katolika Notre Dame de Fatima ku mugwa mukuru wa Centrafrica Bangui. Icyo gitero cakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilamu PKK. Mu bapfuye harimwo umupadiri Tungumale Baba. Abantu batekewe n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya Lakunga kiri ku mugwa mukuru Bangui. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Centrafrica yasohoye itangazo aho yerekanye ko ibababajwe cyane n'icyo gitero cimbura mutima cyagizwe ku isengero Notre Dame de Fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya Lakunga. Ambasade ya Amerika yatangaje ko igandari yabapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko abagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukira abakristu cyangwa abayisilamu ngo ntibaserukira abanya Centrafrica. Iyo ambasade ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwiha inkumbi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abanyagihugu bose muri Centrafrica kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora. Amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara, iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha, ikaba yifatanya n'abanya Centrafrica baharanira amahoro. Amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe, yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi. Amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri Centrafrica.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Ndashimiye bagenzi bacu badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.